Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe, nchuti bakunze muteza matwiga nevzira dijugi ya Amerika, risamira ni Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda, muri studio ya gatanu, muri kumwe na Joy Diane na Hazwe, ndabara mukije, ndanabahikaze mu biganiro tubafitiye muri kano kanya.
Ariko kuri twebwe na komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'abanyarwanda muri rusange dufitiye icyizere inzego zacu z'umutekano, niyo mpamvu dukorana neza nk'uko mubibona kugira ngo dufatanye kuko twese turubakira umuyobozi umwe.
N'umunyamabanga ashingwa bikogwa muri komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda avuga aho imyiteguro ku matora yimirije igeze. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ongerenda bahe ikaze. Leta y'u Burundi hamagarira abarundi babahanze igihugu kuzana imitahe n'abagwizatunga b'abanyamahanga kuva kuri no wa kabiri gushika kwa gatanu w'indwi ku mugwa mukuru w'Ibujumbura hatanguye indwi yahariwe abarundi babahanze igihugu. Inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Aho ari muri kartie ya Kigobe hafi ya ambasade y'Abanyamerika mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura ahugururiwe indwi yahariwe abarundi ba mu mahanga. Yakira abo barundi cyagira cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yabasabye kutazigira na rimwe bibagira imico n'imigenzo y'ikirundi no kuvyigisha uruvyaro rwabo harimo n'ururimi kavukire. Mbere bashikirije amajambo bose kire tumfasoni ya seruki igisata cha ONU kijejwa bimukira oye bavuze mu kirundi gusa. Icyagira cya mbere cy'umukuru w'igihugu yabwiye abarundi babahanze barengije na bari bahari ku intererano y'abimukira mu iterambere y'ibihugu idasanzwe abahanu turorero
Zunga ya chane migami kirame kicho yuku matuka. Nunga ya wacha. Tula chako hara wa kutuwa hama batereka milamu wa migami kirame. Haliko tula chako kwebeo kumi yuku.
Kugira Burundi bushye kuri urwo rugero Gaston Sindimwo yetsa abo Barundi aho bosahiriza kurusha.
Nimubere akarugero abanyamahanga mu kuzana imitahe mu Burundi abandi bazane ubumenyi n'ubuhinga baramwihanze batere imbere y'ibizo amagara y'abantu ubunini ubworozi ubutaragataka gutwara abantu n'ibintu ingenzi gutuma tumanako makuru
iyo migambi y'iterambere abarundi bimutse baja mu bindi bihugu bavuga ko bashoboye kuyirangura. Jafet Rojantin ndayishimira twashyira hamwe ryabo abivuga afatiye ku mafaranga binjiza mu gihugu ku mwaka ku mwaka.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri niho twashoboye kugira dusanzwe dusanga abarundi babahanze barashikana imiliyoni amajana abiri na mirongo ine z'amanyaburaya amayoro yinjira mu gihugu cy'u Burundi ku mwaka. Ariko rero mu nyuma twagize abarundi benshi habaye imigambi myinshi, ni ukuvuga yuko ayo mahera yabaye menshi kurushiriza. Icyo tuzi ni uko abarundi bari hanze binjiza amafaranga aruta ayo ishyirahamwe rya buraya rifashisha u Burundi. Ni ukuvuga rero diaspora y'abarundi n'abaparteneri bakomeye ku gihugu cy'u Burundi.
Ndayishimiye anemeza ko abarundi baba hanze bamaze kurengera ibibatandukanye.
Abarundi turafise ingene tubanye bitandukanye n'ingene ibindi bihugu bibana. Umurundi nubwo muba mudahuza ibyiyumviro murasangira. Nuno munsi niko bimeze, hanze turahura tukaganira tugasangira, ariko kubera imvo za politike hari aho tudahuriza. Ariko kandi icyo ntikiba ikibazo kuri twebwe kuko tuguma turabavukanye. Niyo valeur y'abarundi turusha abandi, niko gaciro kacu. Hageze mu bya politike umuntu wese arafise ingene yumvira kandi turubahana. Gupfa na leta ivyo ni ibintu bisanzwe, niyo demokrasi. Si ngombwa yuko abantu bose bavuga rumwe. Erega no muri twebwe muri diaspora ntitubona ibintu cyo kimwe ku bijyanye n'igihugu cy'u Burundi. Mugabo ntituca tuba imbwa n'akayabo, dusangiye igihugu, dusangiye umwami, dusangiye byose.
Leta isezeraniye abimukira b'abarundi kuborohereza mu gihe batashe canke baje kurangura imigambi.
Ni muri yo gukomeye leta yemeje kuja iranonsa buke buke amatongo abarundi baba mu mahanga bakifuza kandi bashobore gushinga amashyamba iwabo cyangwa kubaka uburaro mu Burundi. Yagenerwa umuntu yahora yikoraho mu gihe yiyemeje gutaha burundu mu gihugu cy'Uburundi.
Ndayishimiye nawe aragaruka ku cyamutumye we n'abaserukira kuza mu gihugu ubu.
Hariho rero abafashe ingendo yo kutavuga igihugu neza, twebwe rero twavuze tuti iyo ngendo igomba guhagarara, genda mu gihugu ugendera ababanyi ugendera inshuti ukivuge uko wakibonye. Nitukubwiye ngo ugende ukivuge uko kitari, genda ukivuge uko kiri.
Ibitigirize yerekana ko abarundi babiye mu kira ubu ari bice 6% by'abarundi bose bakaba basaga 165,000. Imigabane irimo benshi kurusha iyindi ni Uburaya, Amerika na Oceania. Abimukira bitabye ibikorwa by'indwi yabahariwe baje bava mu bihugu 225. Iyi ni inshuro ya kabiri indwi yahariwe abarundi baba hanze y'igihugu itunganywa. Yaheruka kuba mu mwaka w'2014. Eloje Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eloje Wirikaneza arakenuye. Tukivuga ku makuru avugwa mu Burundi, imiryango igera ku 135 yegeranijwe muri site ya Kashi iri muri komune Bugarama y'intara ya Rumonge isaba kwimurirwa mu kindi kibanza. Iyo miryango yegeranijwe muri iyo site nyuma y'imvura y'isegenya yo muri 2014 yabasenyuriye amazu, isigura ko uburaro bw'iyo site bwegeranijwemo muri uno mwanya atako bwifashe. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse yanyarukiye mu ico kibanza adutegura ino nkuru ahatubwira uko yabisanze.
Wimiryango yo muri iyo site ibayeho muzima bubi uhereye ku mahema yakoze uruzitiro yatabaguritse hatibagiwe ayamwe imiryango 1.5. Umahema mwamwe uwinjiyeyo asa n'uri hanze kuko izuba rimenyera aho yatabukiye rikinjira imbere. Byongeye iyo site iri ku nkenge ya z'ikiyaga cya Tanganyika nko ku metero 5 uvuye ku kiyaga. Aho rero umuyaga uva mu kiyaga wasituye mu biti bifashe ayo mahema wongera wasongera isibe mu kuyatabura. Ikindi kibangamiye iyo miryango 1.5 ni kigoyi nkuko twavyiganiwe na bamwe mu bayigize.
Aha ntitubayeho neza kubera inzara no kubera amahema yatabaguriye umuyaga ari mwinshi, niyo ngorane dufise.
Twege wunga kari baramaze iminsi bashutanye n'uko kurya n'uko kurya twabuze.
Abanyagihugu bavuga ko ahanini bahora bafashwa n'ishyirahamwe PA mu gitaho ifungurwa ku isi. Aho rero umuryango umwe wese waraheza ukaroswa ibiro bitatu by'ibiharage, iby'umuceri hamwe n'ifu. Ariko rero amakuru dukura muri site ya Cashi amenyesha ko iryo shyirahamwe atayifungurwa rikibaha. Umwe muri abo banyagihugu baca bahitamwo kwisumamwo. Muri bo hariyo abaja ku kingero mu kurimira abandi, abandi nabo bagakora umwuga wo kunguzaho n'ibintu ku makinga, hari n'abasa baja mu kiyaga kuroba maze bagashobora gusuma.
None twogera yego ko turose turagenda tugashima tugiye gusa nk'akanoti ntitwagira tukagura nk'ako gafu nk'aho kari ukuduharagi tugasuma muryango ukajya uko nyine duke.
Musenyeri wa komini ya Bugarama Joashemanirakiza ku kibazo cy'inzara yugarije iyo miryango amenyesha ko baguma dodora hirya no hino.
Twe turahaca tukanababaza tukabona ingorane, ariko turateye akamo amashyirahamwe atandukanye kandi bose kandi twebwe ntitwicaye nkuko twatubivuze dutera akamo ababanyi cyuki n'abagenzi cyane cyane mu kujya kwa ayo mashyirahamwe yandi yadufasha ko bogerageza kuko bavuye hafi nta kilometero 5 bagiye barashobora kugera mu mirima yabo bakagerageza kwifasha nabo usanga bigoye cyane.
Kuva gihore kiza kisegenya urege wabwirwa n'abageje intwaro ko amahero bagiye kuyabamwo izimfata kibanza. Ariko rero mu myaka itatu iheze kuva bahuye n'icyo kiza cy'ihindagurika ry'ibihe nta kirahinduka, ubaho bigeze basaba kwimugwa.
Kandi ubu dukeneye yuko mwotujyana mukatwunguruza amahero bisaba ko mwotwunguruza iyo mudusiya mukatujyana tumerewe nabi.
Tahunzi na Iraja, umuvugizi w'ubushirangaji bw'intara hagati mu gihugu cy'u Burundi, avuga ko iyo miryango buca yimugwa naho adatanga isango.
Leta yabaye yitimiza impande ya Tanganyika kugira ngo abenegihugu babe barindiriye muntu bari kubarondera ahandi heza bashobora kuba. Leta iri kwiragerageza kugomba kubahumuriza aho bari kugira ngo bihangane gato, ariko leta iri kwitunganya neza. Nta kiringo twotanga gishobora kuba ubu nyine binashoboze. Ikintu cyose no kubwira gatabikunda.
Amakuru dukesha abarongoye komini ya Bugarama amenyesha ko icyo kibanza azokwimurirwamwo kiri kiratunganywa ahitwa Icyabara muri komini ntara ya Rumonge. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mandanya mumvirizi ijwi Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cy'u Rwanda kuri wa kabiri niho yasozera igikorwa cyo kurungika ibikoresho by'amatora mu biro by'amatora birenga 2,300 mu ntara zigize u Rwanda. Kugeza uyu munsi rero iyo komisiyo ivuga ko atantambamye barahura mu myiteguro y'amatora. Umunyamabanga nshingwabikorwa y'iyo komisiyo yabitangarije mu kiganiro kidasanzwe ahaye mu kanya mugenzi wacu Eddie Gwema.
Komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda iratangaza ko ibikoresho byose bizakenerwa mu gikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu byamaze kuva aho iyo komisiyo ikorera bijyanwa mu bice bitandukanye by'igihugu ahagomba gutorerwa. Ibiro by'amatora byose hamwe ni 2,340, naho ibyumba by'itora bikaba 16,691. Mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika, umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyo komisiyo Charles Munyaneza yavuze ko ibikoresho byo muri diaspora byo ambasade zamaze kubyakira. Iyo komisiyo ifite ibiro by'amatora 98 hanze y'u Rwanda, cyane cyane muri za ambasade z'igihugu. Mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho honyine Abanyarwanda batazatora, ku mpamvu Bwana Munyaneza yavuze ari iz'umutekano. Ubwo twasuraga aho iyo komisiyo ikorera, twasanze amamodoka yiganjemo amakamyo ya polisi na ya gisirikare arimo gupakira ibikoresho by'amatora. Nabajije Munyaneza icyo avuga ko bashobora kwibaza impamvu inzego z'umutekano zikoreshwa mu bikorwa by'amatora.
Nabatazi ko mu Rwanda inzego zishinzwe umutekano ziva mu Banyarwanda n'abari Abanyarwanda. Nabatazi ko Abanyarwanda bakunda inzego zabo z'umutekano, inzego z'umutekano zabo bazubaha kandi bazifitiye icyizere. Ariko kuri twebwe na komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'abanyarwanda muri rusange dufitiye icyizere inzego zacu z'umutekano, niyo mpamvu dukorana neza nk'uko mubibona kugira ngo dufatanye, kuko twese turubakira umuyobozi umwe, yaba ari abashinzwe umutekano yaba ni twebwe, twese turakorera igihugu cyacu.
Bwana Munyaneza yavuze ko kugeza ubu ibikorwa byo gutegura amatora bigenda neza kandi ko nta mbogamizi barahura nazo. Munyaneza navuze ko mpungenge zagaragajwe na bamwe ko iyo komisiyo ishobora kuba yaragize uruhare mu gukumira bamwe mu bifuzaga kwimamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ariko ntibaboneke ku rutonde ntakuka. Munyaneza yavuze ko ibyangombwa bagendeyeho bahitamo abagaragara ku rutonde ntakuka biteganywa n'itegeko nshinga n'amategeko agenga amatora.
Iyo tuba hari amategeko twishe, abatarabyishimiye wenda baba baragiye no mu nkiko kurega. Ariko ndatekereza kuba wenda bataranagiye mu nkiko n'uko babonye ibyemezo komisiyo y'amatora yafashe byari bishingiye ku mategeko.
Muri iki gihe cyo kwiyamamaza hari benshi kandi bakomeje kuvuga ko amatora yarangiye, ko igisigaye ari ukurangiza umuhango. Munyaneza akavuga ko atemeranywa nabo.
Dufite abakandida batatu bose barimo bariyamamaza. Iyo amatora yaba yararangiye nta nubwo baba barimo biyamamaza. Kwiyamamaza bibatwara umwanya, bibatwara ndetse n'amafaranga. Sinzi ko hari umuntu wajya mu bintu bimutwarira umwanya, bimutwarira amafaranga, ziko ntacyo bimaze, ntacyo bizageraho. Kuba rero abakandida b'ubu barirukanka igihugu hirya no hino bashaka ababatora, kuba babikora batari yicariye cyangwa ngo wenda banabireke, biragaragaza ko amatora atarangiye. Hari abantu wenda bagenda nabo bavuga bati referendumu yarabaye, ariko referendumu yarabaye ari referendumu, abatora bariyongereye. Ibyo rero abantu bavuga ni ugutegereza ku munsi w'itora. Amatora azaba kandi uko mubona abaturage bitabira n'ibikorwa byo kwiyamamaza iyo ari ukuvanga amatora yararangiye n'abaturage ntabyo babitabira.
Bwana Munyaneza yabwiye Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu bamaze kwandika indorerezi 1,700 muri bo 400 ni abanyamahanga. Twabibutsa ko igikorwa cyo gutegura amatora kizatwara akayabo ka miliyari 6.3 n'ibice 2 by'amafaranga y'u Rwanda. Munyaneza avuga ko 98% y'ayo mafaranga ava mu ngengo y'imari ya leta. Edirwema, Radio Ijwi rya Amerika, I Kigali mu Rwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ibiganiro tubafitiye. Igisata c'ishamwe mpuzamakungu ONU kijeje iterambere ku isi PNUD mu cegeranyo giherutse gusohora cerekanye ko Burundi buri mu bihugu bitatu vya mbere bikenye ku isi, mu gihe Abarundi babiri kuri batatu nabo babayeho mu bukene butagira izina. Leta y'u Burundi ivuga ko ibitigiri vyatanzwe n'ishamwe PNUD igiye kubikoresha mu gusaba abayifasha kongereza inguvu mu gushigikira imigambi y'iterambere no kugwanya ubukene. Mu kiganiro mugenzi wacu Fidel Niyongabo agiranye mukana na Fostandi Kumana ayoboye ishyirahamwe Parsem arihamagarira Abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira ngo bashike ku iterambere rirama. Fostandi Kumana yatanguye amubwira ingene yakiriye ibiri muri ico cegeranyo ca PNUD.
Ivyerekeye Burundi barerekana ko Burundi buri mu bihugu bitanu ya nyuma bikenye ku isi mu bice byinshi, uravye ingene umunyagihugu aronka uburyo, uravye bya bintu bya communauté monétaire, umwimbu ku munyagihugu, ukaraba ibyo bita infrastructure umunyagihugu ashobora gukenera, ivyerekeye gufungura hari ndetse aryo bashaka bakaraba n'ibya urbanisation mbe n'abanyagihugu bangahe baba mu gisagara bita ko bari mu majambere agiye kubaho mu gisagara n'abandi banyarucari bakiri mu Kirundi hamwe twibaca twita ngo mu rutoke ingene abantu bagwara agashomera ingene kangana ibyo ibiciro ingene biduga ingene biba byifashe kugira umwe yumva ashobore kuruha icagu igicagura hariho n'ibindi re mu nyuma iyo umuntu ari karabiraba kurabaga n'abakaraba n'ama n'ico bita amasoko atatu ahambaye mu gihugu biga abanyagihugu kuri marché du travail abashobora kuronka ubuzi bangana gute kubera ifitiye ubushobozi, mbega mu gihugu abantu bashobora kugira ibyo bagurira ku isoko bashobora kuja gusuma ku masoko bangana gute, kuko hari nk'abantu bashobora kuvuga bati bamenyereye kurya ibyo barimye hajya muhira mbe iyo bitabonetse abashobora kuja ku isoko kugura ikintu bangana gute, mbega abashobora kuronka ingurane aha na hariya mu ibanki iyo baronse ubukene bangana gute. Muri rusange ivyo rero bifatiwe ko niho tubona ngene igihugu kiri kiba kiri nyuma cyane. Ibyo rero uko tubibona twe dusanzwe tubizi ko twe tubikurikiranira hafi cyane, ibyegeranyo byama byasohotse n'ibyo bundi harasohotse ikindi cerekane iyinjira ry'u Burundi muri aka karere ka East African Community, urabona ko igihugu cy'u Burundi cyo cya nyuma kiri nyuma ya byose uraje muri aka karere. Urabona kandi bagati Abarundi babiri kuri batatu ko bari mu bukene ntangire, ni ukuvuga ko ari 67% y'Abarundi gushika uno munsi. Mugabo ni mbere yuko tugira CSRPA ya mbere ndabyibuka muri za 2076 babonye ni uko Abarundi babiri kuri batatu soba sadisiti purusa bari mu bukene ntangere. Urumva rero mu Burundi nta ciyongera, urabye ingene abantu biyongera n'ingene umwimbu w'igihugu wiyongera ko birarabwa ko cyane ko tusanga ibiro ntibivaho biri hamu hacubiye ukarabana harya kuntu ndajya bita isindi imwe Abarundi uko bishoje n'uburimyi n'ubworozi ugasanga ari agabanutse cyane, ubafata ko ari 0 hectare ku munyagihugu ni hato cyane harombe n'abantu bashaka 300,000 y'abarundi badafite aho barima urumva rero nibintu byinshi rero byafatiye ko rero usavyerekana ko igihugu cyo akigifikira inyuma cyane
urabye
kugatwaya gako muri iki kiganiro
leta y'u Burundi ifatiye kuri iyo raporo imenyesha ko ibitegiri igiye kubikoresha mu gusaba abayifasha kongereza ingufu mu kuyisahiriza mu migambi iterambere no kugwanya ubukene ubushikiranganje bw'intwaro ibereye bwahamagariye imigwi yose yegwa n'iterambere ry'u Burundi nk'abashinga amateka n'abakenguza amateka intumwa za leta amashyirahamwe yigenga bikorera utwabo n'abashakashatsi kugira iyabo iyi raporo kuyigira iyabo kugira bitume bitume haba iterambere ridakumira no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza mu byakira gute uko leta yabivuze kuri iyo raporo
ibyo benda byakira no mvuga yuko ngira no kwero kwitamaza kugira gute tumaze kwicara kenshi dutegura imigambi tuja hamwe twerekana ibyo kugwa ndetse turafite na cya gitabo bita Vision 2025 ni gitabo cerekana inkingi umunani twofatira ko kugira iterambere z'u Burundi riboneke izo nkingi umunani ziragaragara hariho naho tukaza kugera mu bijanye n'umwimbo ku munyagihugu ingene igihugu coba gisa kandi ibyo twatuza kwa twashyize 2025 icyo gitabo twaje gucugurura mu bukeye abategetsi bwo pariho bari kuva ku mukuru w'igihugu abashikiranganje abashinga amateka abaserukira igihugu byabo abaserukira amashyirahamwe yigenga ariho bari jewe niho narindi uwo munsi mugabo rero kubera ibyo bitabo amareforme n'izo nkingi iba zirimwo bisaba amahinduka y'ingendo kuri aba n'abari ugasusanga n'abarundi benshi ntibashaka guhindura ingendo kugira iyo migambi tuyishyire mu ngiro ugasusanga no kugira evaluation ibyigera biba niyo evaluation ya Vision 2025 ubu ndirikiraba ugasusanga rero abantu batagaragaje guhindura ingendo kugira ibyo bintu twandika bidusaba kigoro kugira mu mafiltere kanaka tuvavanure n'ingendo zimwe zimwe none twese ko niyo tuja rero turabingine twashika nico gituma rero mvuga nti nitwokwiba turandika ibindi je nibaze tugene twere ndabereke dusome ibyo twandika koshiko turaye ko ahubwo biduhinduza ingendo kugira dushikire iterambere abandi bashiko barashika kuko birashoboka
reka dukubitire ku mirongo ya telefone kuba ariko baratwumviriza ariko badutera akamo turafise Diodone uratwumva
ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
Denis Kabizimana hamwe mpamagaye ndi reka tukibaze muri uno mwanya wako kumva z'umutekano bimwe bimwe
ufise ikibazo canke icyumviro shikiriza
Denis icyumviro ibibazo nta nje twabironkera
utanga icyo cyumviro
ndakunda kuvuga ikintu kimwe Uburundi n'ibihugu bimwe bimwe byo muri Afrika dufite ikibazo kimwe ntituzi iyo tugomba kuja kuko abarongozi b'iwacu muri ino minsi bigaragara ko batarongorera abanyagihugu birongorera abo nyene muri make baratwara ntibarongora baratwara hanyuma rero jeshi nagomba kuvuga kuri icyo nibyo baravuze mu Vision 2025 mugatubwiye kuraba aho byari bigeze icyo gihe babivuga uno munsi twasubiye inyuma yaho kandi imyaka turiko turaraba imyaka yageze kuko hasigaye imyaka umunani uwo waheze hasigaye imyaka umunani none mu myaka umunani tuzokora ibintu tutakoze imyaka 18 ahubwo mbere 20
ngomba
n'ikibazo
murakoze
rero novuga kuri abo bavuga ngo ibitigiri leta niyo igomba ibikoreshe mu gusaba imfashanyo none mbeho tugomba gusaba imfashanyo aho twari tugeze burya turabona aho tugeze uno munsi dufatiye ko twari turi nimba tutahabona cyangwa nimba tuhabona igikene ngo kugwa n'ikihe muri uno muri
iyo minsi koze murakoze ku cyumviro cyanyu
munele nyere gato ko sindaheza
mutere muheraheza
yego reka ngerageze kuvunagura rero je no mvuga ikintu kimwe ikibazo cyatumye tugera aho turi uno munsi ntikiri hatorerwa umuti kandi kidatorewe umuti ntidushobora gutera iyindi ntambwe tuje imbere kuko n'ubundi imigozi tuboha turacyayifite mu maguru
bidasi
bandi twibohora imigozi tuboha hanyuma tubone gutera intambwe tuje imbere
murakoze dufite kandi ku telefone Blaise uratwumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa Marius Breze niyonge ko
uhamagaye uri he
ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega
ufise akabazo canke intererano
ndabise intererano gatoyi n'akabazo nza kubaza umutumire nkuko mwabivuze uburundi n'ukuri nanjye ndabona yuko dukenye cyane kandi turakenye mbere gusumbani nuko mubibona muri ibyo byegeranyo by'ayo mashyirahamwe kubera ayo mashyirahamwe aza kutwereka ikintu mwayene urumva n'abari hasi birabaduza burya mu Burundi twe turakunda kuvuga yuko dukenye ubundi bo barakunda kuvuga yuko Burundi bukenye ariko twebwe mu Burundi kubera dufise intwari itariyo bo abategetsi batari bo bikunda hariho bamwe batunze n'abandi bakenye ku rugero mbere n'ayo mashyirahamwe atokubaka kuvuga hamwe nk'ubuye babivuze abategetsi b'Ubujumbura nk'ubu baca bavuga ati wewe kabisa ukwiye gupfungwa cyangwa ukishwa kubera hariho ubukene abantu badashobora kuvuga hariho ubukene burenze umuntu ashobora kwirirwa atariye agasaba hamwe agiye murandi bibona nka mu gisagara cya Gitega hamwe umuntu usanga ari kajya ibintu bijye bari kubakora mu iyarara aba yahirewe kabisa n'ibintu umuntu adashobora kuvuga mu byegeranyo azuja kwereka abandi bantu hanyuma nagomba mbaze
mubaze
nagomba mbaze umutumire Faustin Ndikumana n'umuntu jewe nkunda cyane kandi aravuga icyiyumviro mu bisanzwe adaciye hirya no hino nagomba ndamusabe azuza arashikira aba banyagihugu aba bategetsi bacu bita benegihugu kandi atari nabyo hariho abenegihugu bashika nk'ibice nka 0.5% nibo benegihugu nibo bafise igihugu nibo gihugu cyikoreye natwe tukaba twikoreye igihugu aha niba adakore karanyumva wewe arahora mu banyagihugu
muduga ku ijambo mubaze icyo kibazo
ndamusaba rero yego ndiko ndamusaba sino kumubaza kuko nta nyinshi nawe nafite kuko nawe ntabyashoboye hariho ababishoboye niko badashaka kubikora ndiko ndamwereka yuko yoza arasigurira abanyagihugu bakazoza barahindura intwaro kubera intwaro niyo ihindura byose ubukene twabutanguye rero ndibuka muri
reka bishure
muri 2005 ikiro cy'isukari cyari ku 75 araza kunkosora namba nihenze ndazara bitwikirana uno munsi nusho uronka mu gapapuro ikiyiko n'ikiro nushora ukironka naho ushaka kugira ku 10,000 ntiwo kiro
reka
ndamusaba rero ko yoza arahimiriza abanyagihugu akabereka yuko ibintu byose biva ku butegetsi bakamenya ingene bahindura ubutegetsi
reka bishure mu mwishure Faustin
yendo ne yavuze ibyerekeye vision leadership yasaye n'ushikiza icyumviro icyo nari nagisikirije ubwa mbere yuko harya ibijanye n'ubukene kuva mu gihugu bihera ku mugambi imigambi itomoye abajejwe intwaro abajejwe politiki abazize ko n'akigoro bagira kugira bayishyirye mu ngiro n'ingene bahindura ingendo bonyene ku bijanye n'iyo migambi kugira ije mu ngiro n'ingene bahinduza ingendo abandi banyagihugu kugira ibyo biterambere bishobore kuboneka uravye rero aha mu Burundi nk'ibyo bya byo birahari mugabo kesi n'ibitabo bica bigenda bikaryama ugasanga abategetsi rero iyo utari kuratwarira ku migambi weva ariwa ku munsi ku munsi ibintu ntibishobora gutera ibiko byifuza kuko utegereza kubyiva ariwe niyo ngorane dufite n'ubu ejo bundi baravuze ngo icyegeranyo gisohotse ngo bagira bategure ngo umugambi ngo w'imingo y'imyaka 10 ngo politiki de development di Burundi ngo sire deal uko yarasiri hehe n'imigambi twahorana yari kubarayivari ugira utegure iyindi ngo y'imyaka 10 hera muri 2010 muri 2017 tubishikana muri 2027 muri kurabwa ingene aho bananiriwe donc harabuze coherence muri rusangi abandi bariko barashika ko ituma niyo uri kurategura y'amafaranga y'umwaka ku mwaka leta ikoresha ibyo yita Rwanda de finance ijya niyo igufasha gukibona ati mbega amahera ndayashyira hehe ndabye imigambi ishaka gushika ko iyo udakora ibyo rero ry'amafaranga atakoreshwa nabi ataye evaluation ori ikintu cyose uburyo ubwa afrika warabye neza ushaka gushika no mu muryango niko bimeze ayo warosera avuga ati nshaka gushika aha nshaka kugira ibutike nshaka kugura inka nshaka kugira iki ibyo utabipanga neza urumva naho bishobora gushika aho rero niho nagira ngaruke kuri icyo kintu ndagishimangira bikomeye
nuko rero bagenzi mukunda iradijwe rya Amerika ibiganiro vyacu twabateguriye kuri no saha nino ngaha bice bigarukira turashimiye mwemwe ariko muratwumviriza dushimira abanyamakuru bacu batorokanije aya makuru turashimiye kandi ingenieur Suleiman hamwe na Fasil ari kumwe na Saida Muhinga bw'ivyuma Kuri mikro mwari kumwe na Jowe Diane na Hazwe ndabikebanure ndabifuriza kuranirwa mu byo murimo ibiganiro byacu birabandanya mukanya.